Tashimwe komandenye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mukomeza kumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika bari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva batankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jean-Diane Ninahazwe. U Rwanda rwemeza ko rwamaze kwishura ibibazo rwabajijwe na Sentare yo muri Amerika ku kirego cyatanzwe n'umuryango wa Paul Rusesabagina.
Abavoka barahari, ibyo bagomba gukora barabizi, inshingano zabo barazizi, nta mpungenge zihari haba kuba biteguye ndetse haba n'uko bazasubiza ibibazo byabajijwe ndetse n'urubanza n'urukomeza haba kuba baburanira Leta y'u Rwanda.
Yuni alamu kurarinda hitregira cy'umuvugizi wa Leta y'u Rwanda. Iyo nkuru iri mu zo tugaruka ku handi hato mu hafi ya maradiyo yanyu. Rekari kuduhere kuyagezweho ijyanye no kwisaho president wa Ukraine Volodymyr Zelensky uno musi kwa mungu yagiranye inama n'abakuru b'ibihugu indwi bitunze gusumba ibindi ku isi. Ni inama yabaye biciye ku buhinga bwa none. Abategetsi ba Amerika, Canada, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudagi, Ubuyapani n'Ubutaliyano bavuze ko bahuye na president wa Ukraine mu ntumbero yo kwereka Ukraine ko bari ku ruhande rwayo mu ntambara irimo n'Uburusiya. Inama y'ukuru wa mungu ibaye mu gihe Uburusiya buri ko bwitegurira isabukuru y'imyaka 70 ndwi iheze nicahuze ari Union Sovietique gitsinze intambara y'abanazi b'abadagi. Umunsi urahimbazwa cyane mu Burusiya. Ukraine ikaba yanagabishije abanyagihugu bakiri mu gihugu ku Burusiya bushobora kugaba ibitero byinshi mu ntumbero yo guhimbaza uwo munsi bufata nk'insinzi ikomeye. Hagataho Ukraine yatangaje ko igitero Uburusiya bwagavye kuri rimwe mu mashure ari mu gisagara kiri mu buseruko citwa Bilohorivka cahitanye abarenga 60. Ukraine mu bindi yagije Uburusiya uno munsi no kugaba ibitero ahari bibanza vyiratiro bitandukanye. Muri rusangi Ukraine yemeza ko Uburusiya umaze kubomora ibibanza vyayo vyiratiro vya baba 200. President wa Syria Bashar al-Assad yagendeye uno munsi kwa mungu Irani agirana ibiganiro n'umukuru wa Sentare nkuru y'ico gihugu. Muri ivyo biganiro impande zose zavuganye ko zibwirizwa gukomeza imigenderanire y'ivyo bihugu bisanzwe ari incuti magara. President wa Syria yagiranye kandi umubonano na President wa Irani. Televiziyo y'igihugu muri Irani ikaba yatangaje ko President Ibrahim wa Irani yabwiye mugenzi wiwe al-Assad ko Irani yishimiye igihagararo Siriya ifise. Yemeje ko Siriya y'ubu yubashe gusumba uko vyari imbere y'intambara. Amakungu akaba abona Siriya nk'igihugu c'ijambo n'ijunja. Urugendo rwa President Bashar al-Assad muri Irani n'urwa kabiri akoze muri ico gihugu kuva intambara yo mu 2011 muri Siriya itangura. Televiziyo y'igihugu muri Irani ikaba yatangaje ko President al-Assad yabwiye mugenzi wiwe wa Irani ko ubucuti buri hagati y'ibihugu byabo buri mu vyatumye Israel ireka kwibasira Siriya. Mu 2015 Irani n'Uburusiya vyaragize uruhara mu kugerageza guhagarika intambara muri Siriya. Ano makuru yose abagezeho ijyanye no kwise ku ijwi rya Amerika n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni vewa radio yacu. Mukanya duca tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera mu gisata c'ubutungane. Leta y'u Rwanda ivuga ko yiteguriye kuburana mu rubanza umuryango wa Paul Rusesabagina washingishije mu butungane bwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abunganira umuryango wa Paul Rusesabagina batangaje ko kuri igenekerezo ry'uno munsi wa mungu ariyo tariki ntarengwa kuri leta kugira ngo isubize ibibazo yahawe itabikoze urubanza rukabandanya uko bitegekanijwe. Umuryango wa Paul Rusesabagina witwa ivuga ko Serugo yanyurujwe kandi akaburizwa igufa n'u Rwanda. Aha ugasaba indishi y'akababaro kagera kuri miliyoni z'amadolari 400 ya Amerika. Icegera cy'umuvugizi wa Leta y'u Rwanda Alamu Kurarinda yabwiye mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana I Londres mu Bwongereza ku kiganiro bagiranye kuri telefone ku Leta y'u Rwanda yamaze kwishura ibibazo yabajijwe mu butungane bwa Amerika ku kirego cha Rusesabagina.
Icyo abantu bagomba kumenya ni uko niba hari uwatanze ikirego arega Leta y'u Rwanda nayo ifite uburyo igomba gusubiza icyo kirego, ifite uburyo igomba gushyiraho abavoka n'imyanzuro bagomba gukora kandi bakabitanga mu gihe. Bivuze ngo rero abantu ntibagire impungenge, igihe cyatanzwe kizagera, Leta y'u Rwanda nayo yagize ibyo ikora yasabwe. Abavoka barahari, ibyo bagomba gukora barabizi, inshingano zabo barazizi, nta mpungenge zihari haba kuba biteguye ndetse haba n'uko bazasubiza ibibazo byabajijwe ndetse n'urubanza n'urukomeza haba kuba baburanira Leta y'u Rwanda.
Kuba Leta y'u Rwanda yiteguye kujya kuburana urubanza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urubanza rw'umuntu ufungiye ku butaka bwarwo, ibyo byo bisobanuka bite mwebwe nk'igihugu nka Leta mubibona mute?
Uburyo tubibonamo ni ukureba igikomba gukorwa ni ikijyanye n'amategeko. Niba ikibazo cyageze mu rukiko, niba tugomba kunagaragaza ko Leta y'u Rwanda itakagombye kujya kuburanira mu rukiko runaka cyangwa se kuburana ibintu runaka hanze y'igihugu, nta handi wabigaragariza utagiye muri urwo rukiko. Kuko nk'uko watangiye ubivuga, ikigaragara ni uko niba abantu batanze ikirego urukiko rukavuga ruti niba uwarezwe tariki runaka atagize icyo akora cyangwa avuga, urubanza ruzakomeza. Leta y'u Rwanda irabisuzuma ikareba, ishatse ifite n'uburenganzira bwo kutitaba. Uzi ko ubwo burenganzira buremewe mu rukiko, nk'uko mujya mubona abantu bajya mu rubanza rwagira agati bakarwivaganamo. Burya ni ibintu byemewe, amategeko abateganya yaranateganyije uko bizagenda. Nta mpungenge rero abantu bagomba kugira, nibategereze wa mugani igihe iyo tariki izaba yarenze, noneho bakavuga bati dore dukomeje urubanza, Leta y'u Rwanda iravuga iki, irakora iki. Nk'uko nabivuze ne bashyize abavoka, nibwo abantu noneho bazamenya pozisiyo cyangwa se uko u Rwanda ruhagaze muri iyo dosiye.
Alain Mukurarinda, umuvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda, ndagushimiye cyane kubwa kakanyuhaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze namwe.
Ijya hirya ariko mada winyegera ariko abanyabugongere ntabwo njya mbizera, muri abanyamitwe
ngo jewe duwibuko.
Yego rata, uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo.
Ariko abirasi bimuhumuruka mana shefe,
wenda banashaka kuri uyu wacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Mye kwe tu ni bugo
nikada
ndi bugo
wiki nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi ya ba shefe twigende kombo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka, ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolencia Rwanda.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC. Mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka PAF mu mfunyapfunyo vyemeza ko bigiye kwihutisha itangwa ry'impapuro z'inzira. Abakozi b'ivyo biro batangaza ko ibikoresho vyabura akabari navyo vyahora bituma abazisaba bashobora kumara amezi batarazironka vyabonetse. PAF yemeza ko ubu usavye urupapuro rw'inzira azoza araruronka inyuma y'iminsi itatu gusa. Inkuru tubaza mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Impapuro z'inzira zirenga 700 nizo zimaze gukogwa kuvaho mu gisata kijejwe basohoka n'abinjira mu Burundi baronke ibikoresho bigizweho mu kwezi guheze. Urongo y'ico gipolisi komiseri Maurice Mbonimpa ahamagarira Abarundi bose bari barasavye impapuro z'inzira kuva mu kwezi kwa cumi mwaka w'2021 gushika kubazisavye kugenekerezo rya gatatu kuno kwezi turimwo kwishikiraho bazisabiye kugira bazitore, kugira borohereze abasaba izo mpapuro z'inzira ntibazosubire kumara igihe kirekire bategereje. Yamenyesheje abanyagihugu bose ko huguruwe hagati mu gihugu ibanza cumi iruhande y'ikibanza cy'Ubujumbura bizohora bitanga izo mpapuro. Komiseri Mbonimpa arashikiriza Abarundi aho bari hose, umwe wese bivanye n'aho aherereye, aho ababa mu ntara bazohora batonda bagatunganirizwa impapuro z'inzira zikabasangaho bitarenze indwi imwe bivanye n'amasezerano bafitaniye na posta y'u Burundi.
Imuyinga hariho gisheyinike, ingozi hariho gisheyinike, mukayanza hariho gisheyinike, igitega hariho gisheyinike, mu Rutana hariho gisheyinike, imakamba hariho gisheniki ibururi hariho gisheniki imwaro hariho gisheniki mucibitoke hariho gisheniki nabubanza hariho gisheniki murumva rero umuntu ari makamba nagende imakamba iyandikishe bamubwire dosi ya passport bayimubwire dosi ya passport twebwe ducapibona ngaha mu mashini ubwo nyene
iyo ngingo yakiriwe neza cyane n'abanyagihugu mu ntara ya Ngozi mu rwego rw'u Burundi ahagwiriye abadandaza benshi bamenyesha ko akazi kabo harabo kari karadindiye kubera kubura ibyo bitabo by'inzira bamenyesha ko ari ingingo nziza cyane bakizera ko izoja mu ngiro aba ni bamwe baganiriye na radio Ijwi rya Amerika
nihumure ku Barundi nihumure ku mwene igihugu twibaza igihe bwo kurikiza nk'iyo ngingo bafashe kubona ko byokorohereza umwene igihugu twese nta mwene igihugu yoga yakabisa bose nibaza ko boshima iyo ngingo yoba yafashwe ahubwo bayishyire mu ngiro ntawe ureka gushima iyo ngingo
twari duvize ikibazo cyo kuja Bujumbura kurondera ibyo byangombwa kuri pafu byadutwara uburyo bwinshi cyane kubera ingendo z'umwanya wose si ikintu waja kurondera ngo ucuronka ariko uno munsi kumva gishobora kuronderwa mu ndwi imwe gaca kiboneka kumva ari amashimwe akomeye cyane
nakomerwa amashi nimba imvugo izojana ingiro turabishima cyane rwose twebwe gusa turabona yuko ngaha iyo na ruguru naho birateba baravuga ngo turanda kujya Bujumbura ngo bigasubira naho nyine bo dufashe bakaraba kuba twebwe ko bigira na ruguru buraba ingene baza barabinyarutse
abari bagifise impungenge komiseri Mbonimpa abasaba gutekana kuko byose byategekanijwe amenyesha abanyagihugu ko atanumwe azosubira kwakirwa i Bujumbura avuye hagati mu ntara ngo kuko ivyo bibanza vyuguruwe mu ntumbero yo korohereza abanyagihugu
pfumbure harabari mu misi heze bari bafise amakenga bagati ibitabo by'inzira n'ibike bose bagashaka kuza ngaha ubu rero ibitabo by'inzira turabifise kandi bikwiye passport turazifise tukwiye abantu rero batwiye kugira impungenge ngo baze kurundana ngaha kandi binabagora bakarinda kuri ayandi matike y'ibintu bya transport n'ibiki kugira ngo batse ngaha kandi bashobora kwiyandikisha aho baherereye hanyuma passport zikabashikira mu mwanya muto
warongoye igisata cy'abinjira n'abasohoka mu Burundi mu ntumbero yo gutuza abahora bikika mu kiza mu guhenda abanyagihugu bakabasaba urutwabo amenyesha ko atanumwe arekuriwe gutorera ico gitabo c'inzira uwundi uwuje kugitora nawe asabwa kwitwaza agapapuro yari hiyeko na karangamuntu yiwe abavyeyi yariko bararekuriwe gutora ibitabo vy'inzira vy'abana babo bakiri bato Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Desire Hatungimana urakenuye
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11835 buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa 2 n'igice kugera saa 3 no kuva saa 3 n'igice kugera saa 4 ku mugoroba kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835
tukiri mu Burundi mu gihe muri ico gihugu havugwa ubushomeri bwinshi haba mu baba mu misozi no mu bisagara abize n'abatize hari umugabo w'imyaka 36 mu ntara ya Bubanza mu Burengero yahisemo kwijukira umwuga w'ubuvumbi amaze kuguramwo amatongo 4 hamwe na parcelle yubatsemwo inzu Cyprien Miburo agahanura Abarundi na cane cane urwaruka kudasuzugura akazi canke umwuga ijo rya Amerika ryaganiriye na Miburo nibategurira inkuru ikurikira yakoze numenyesha makuru wacu i Nairobi muri Kenya Eloge Wirikaneza
Cyprien Miburo ku mutumba wa Gahwazi ya mbere muri commune Mpanda intara ya Bubanza mu Burengero bw'u Burundi amaze imyaka igera kuri 13 akora umwuga w'ubuvumbi Iruhande y'imizinga yiwe bwite yigumanira akayihakura agahubuki abiwe ubundi akabugurisha anakora urucuruzwa bwo kudandaza ibitiba aratubwira uko yatanguye uwo mwuga n'ingene abigenza kugira ngo akwegere inzuki
nje ndavyikorera nibikorwa je navyumviriye kuko nabona data yegeka nkabona nabandi muko baregeka nanje canda jisha muzinga nanje canda hacaba umugaba mpumuti nanje canda genda kwegeka inzuka icajira hatse camere nyi camere ico gihe nyere negeka ndabikoze imyaka myinshi kuva mu myaka 13 negeka inzuki urakoresha umuti ugacana ugacucanga ni mamara nubundi muti wo mwishamba ugashushira y'umwotsi byose bigafumba umwotsi zaza rero zigaca zimotegwa neza rero na wa muti
miburo w'imyaka 36 asigura ko uyu mwugo mutunze amaze kwigurira amatonga na yose ni parasera yubatse mu inzu mu mafaranga akura mu buki n'ibiti bashora ibi yabigeze ko batangurane yasavye umuntu canke banki
nta wundi nsa mugo mwo nsanzwe nkora niwe nkoresha nta wundi nkoresha ta uwo mwugo aho maze kugura ndamaze kugura ibivyi bine ndagura ni parasenye yo kubaka ku nduba kinzu
uwo mugabo w'abana batatu ariko yemeza ko akazi kukwegeka atari yororo hari nabo yigishije baciye baheba kubera kwegeka biruhije
abo nigishije barahevye kubera bibagora gukora umuzingo umwe ndagurisha ibihumbi 30 yo haje ubungurira abushaka habari yinzu kintu buki baburajaye nuya kukwezi sino kontora iyo nkora hari gihe maranyinga ntakoze ndu nkiruhutse kubera imba nacotse nkaca nsubira nko kuyindi yinga nta ntambamye urimo numwuga mwiza birabagora kubikora gachoka afise ibindi bikorwa akora ntavyo yokora zirakujya uruka n'umwotsi zishyigira inyuma zukisha umwotsi ukazirukanisha umwotsi
Cyprien Miburu yahoze mu ishira hamwe ry'abavumbi ryahavuye risambuka imbere yuko wahitamwo kwikorera ku giti ciwe ubavuga ko asubiye kuronka abandi biyunga bakaja hamwe yobishima kugira ngo baduze umwimbo kurusha Miburu hanura abarundi na cyane cyane abakiri bato kwijubukira kurondera imyuga mito yo kubateza imbere kandi ntibagaya akazi mu Burundi nta bitigira inyezi na by'abavumbi bizwi ariko umwuga wo kwegeka urakorwa cyane muri ico gihugu mbere mu ntazi tari nke n'ingo nke zidafite imizinga ibiri n'imiburi iburi kuri buri muryango inzuki naho urubo irwazo rubabaza zirakundwa hakaba hari n'amazina y'inzuki kimwe mu bitungwa bike bivugirwa amazina muri ico gihugu mu myaka 15 heza igisata cyaho ni cyita iterambere PNUD hamwe n'ikiraba burimye n'ubworozi FAO zashizeho imigambi myinshi yo kunagura umwuga w'ubuvumbi bituma batari bake bishira mu mashira hamwe hatibagiwe n'abagore n'abigeme kugeza ubu ari bake cyane muri uwo mwuga ibi biri mu bigabanura ubushomeri mu Burundi igihugu ubushomeri mu rwaruka bungana n'ibice 55 n'uduce 2% by'urwaruka rwo mu mitumba mu gihe aba mu bisagara bashomereye bashika ku bice 35 n'uduce 4% nk'uko amatohoza y'amashyirahamwe y'urwaruka byerekana eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA turabaranditse
Ejo ki America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tubandanirize ku gakino Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Bega mariage yabaye ndende. Shofe nukuri mbwira sha nkubona dusigaje umwanya na gute kugira dushike ku mupaka.
Tunabaga tuna 30 minutes tu mama.
Ibaze je nkunyusubira gufata indi taxi njani rusange.
Madame.
Sa.
Reka tuvuge bintu tubisubire. Nabire gute.
Bega kuvuga.
Ziko muri bura bwo wabere kuza bandi bose.
Aha numbeshe.
Aba bose bakureba. Okay. Niko. Ubuziko tumye n'umugera tagaragara. Kaje muri aba bari bakina n'umuntu.
Urakoze cyane. Iwacu rusange nuko twambara.
Reka tugendere gutyo. Ariko niba ariko mwambara nakupeba abagore iwacu pe.
Ahubwo ni mwebwe mwatwiganye. Urazi ko mama nyokuru na nyokuru za bose bambara gutya.
Icyo gihe nyine Ani wakuru wagi nuba kopie
biwa. Nini shoboks ndabyeme.
Mungu. Sasa mukakuta munye bawili akuna bali kopie binsabo.
Ani shobara tu nini bali?
Nibo batwiga.
Makiltire zinakuwa zinatafanana na banduku. Eh? Muko munakufia bure tu wangu.
Na nona wanu wako tukwa kwemera ui mitua chila tanu kwa jepe
makiltire zetu sinakuaka azina ta diferensa kawambi
kare umba mbira nguru jira mhiwa njibungu umba aba nubi mbuba kunde chidi weti nyama kumurje chidi nchoza jifitema gula nebara chidi ura chineza na katabure tinichwa chidi batati
mbundi kura buka ura
mbwana mbura buka na jizungu wako kukura kunyama icha kura hari hari virgeo pijenza biwa achi mhomo na abirige chira huru sahani na swachira ngori chirunga
Wari yuri yonge.
Chuba yiri ndio byiza cyane. Nico ndakundi bora buko cyo kora. Ntabwo yemeze nka bya biryo byazaba ngo bapfa guteka ibyo babonye. Erega ni wanyu rusangi bora ntabwo mukunda guteka neza.
Bije byo kujya wabiri yura urumva ko biryoshye.
Byarya byiza.
Reka rero ndakumenyeshe yuko birya wari yikumva biraryoshye. Nibyo byo kujya byibugo. Hanyuma zijya nyama watinye ukanka kurya. Nizo zari zavuye wanyu muhumuro. None.
Makiltire zetu zinafanana tu ziko tusa ziko sawa.
Bebo wangi na jizewe. Uziko na shafu cheno kubwa mwere kanuhore minyama. Ariko na atikine za kwari zibungu. Mwatimu kanya gina pe. Icyakora mbonye ko abantu bibesha ku bandi.
Yego.
Sesa.
Nyama rusanga hari ibintu byinshi kandi dukora kimwe.
Ngita kwereka karo rero. Urabona zije ngo mabavuga ije by'impumuro baherekeza umugenzi. Kuri kose je ntari nzi ko nasubiye iwacu rusanga kuko natwe bwa hari zo bavuza kujya.
Aha, mungu na pati ngine bisodo. Mie avani likia na mama wenye barusangi na mhumuru. Bote wakwenda kumariage. Ungeliagi si barikuwa wanapendeza. Barikuwa wanavala mapanya antoka mwa bikombe na badaka. Nikona nasema wakwe tutunjo wanazivalaka wabugo wanapendeza.
Na tukui watu barambari bitengi.
Meivalikuwa wanapendeza.
Mufosu mba mbili mimu wafuza koko ni mchu. Imichuwa mura kakariri fitanyi sanu pe.
Nukurui mchuwa mura kakariri kacho. Utugirumu. Uretse ko turiko turataha harugwaruka nabonye rwishize hamwe ngo bagira bagire liste ngo yabazoza baratamba baririmba ni ngo indirimbo zo muri aka karere n'ukuri kose je nababonye
ukabutambye mada umva umuco duhuri wo muri aka karere n'utugira umwe ubu none wo ndabyebiye
oyi bizo ni bizo
bise baba ya kubwira tumusubizo njya kwiyandikisha rwose muri byo tsinda rya karere
e bwana twende kabisa nami nilirate mariage kisha nilirate na imu hapana mara basketike
Chari kiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi ni buri wa gatatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba.
Kwenye radio Voix d'Amérique.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanye bijwi rya Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Tuandanirize mu Republika ya Demokarasi ya Kongo aho bamwe mu baserukira barundi bakora imirimo mu gisagara cha Uvira kiri mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo kwa kane winondwi bazindukiye kuri meri ya Uvira gusaba kwemererwa gushinga ishirahamwe rijeje gukurikirana ibibazo abarundi bahura navyo muri Uvira. Ijwi rya Amerika ryarya harungitse mugenzi wacu Vedaste Ngabo.
Mbaruke Joel numwe muri aba barundi biganjemo bakora imirimo y'ubwubatsi, gutwara za moto ndetse n'abandi bakora imirimo itandukanye twasanze ku biro by'umujyi wa Uvira.
Twaje ngaha kuri imere kugira ngo turabe ingene twuvugana n'abayobozi bakuru barongoye Uvira ya Uvira neyo wa muji, turako tubona nayo tuyage tumubarira ingorane dufise ngaha ziduhanze twebwe abarundi ngaha dufise ingorane ziduhanze zerekeranye niba tutiye duhura navyo bitarongerwa umuti
kibi.
Ngabi bazu dufise ni byinshi cyane uraraba ngaha abana b'abarundi bamajikuba benshi cyane ngaha mu gisagara cha Uvira kandi nta organization bafise kuvuga ngo mwishira hamwe bakoreramo basi mu kigege bagize ingorane barabingene ijya shira hamwe ryabagarukira ko cyangwa ryabafasha.
Aba barundi bakorera imirimo yabo mu mujyi wa Uvira basobanura yuko kubera kutagira ishiramwe babarizwa hari giye bahoti ngo bakabura bakorera ubuvugizi
aha muri Uvira urahaba dufatwa abantu bafatwa bafungwa abandi bafatwa bagirizwa ko araba FNL abandi bafatwa ubu rero kugira ati tuve hasi nuko twumvise ko ubwenye basigaye bafata no muntu n'ubufitanye ikibazo n'ubundi akamufata akamwa buri cyo bamwagiriza bakamwagiriza ngo numurede tabara none haho barede tabara tuzi nta n'abutuzi kuko toyi chatuza twaje guhangana n'ubuzima turonde cyo toshikiriza aba imijyango twasize mu Burundi.
Kenshi baravuga ko umurundi ajino abaze mu ngwe yabagwanye. Twebwe rero dushaka kwitandukanya niyo migwe bavuga. Nico gituma dushaka ko umurundi wese aza tumubonye atwegereye tujatumushira muri association yacu tukamicaze gukora nimba ari umudarisi cyangwa umumotare cyangwa umurimye cyangwa umwubatsi tukamika intaze gukora icyarico. Nico gituma twakiriye association kugira ngo tumumenye twitandukanye nabo bantu kuko tumuzi akatubwira nakazakora nokuva afatiye mu bindi bintu byiwe nk'ivyo twe ntiduca tuduza amaboko kuko ntituba tumuhuza aba agiye kubira n'ivyo twa yatubwiye yaza gukora.
Ndayize Patrick n'umurundi twasanze kuri meri ya Uvira agaragaza yuko babangamiwe kandi n'amafaranga angana n'idolari 15 bicara basabwa n'abinjira n'abasohoka muri Kongo kugira ngo bemererwe gukorera mu mujyi wa Uvira.
Igihe twavuye mu Burundi turiko tuza dufite amasepejere twe tubatumana ko dufite ibyangombwa ariko tugeze ino turiko turarondera mu buzima bwa minsi yose hari indi carte batuzanyeho ngo yita séjour carte de séjour ndetse n'uno munsi turiko turavugana nabonye abaita ba DGM muri centre ya Uvira hari muri avenue Kale bariko barafata barundi no kuvuga umurundi bafata bamwagiriza ko adafite séjour n'ubu ndetse n'ubu sepejeru ubu nta kamaro gifite ku murundi igifite akamaro niyo séjour yonyene kuko utayifite bagutwara ufite ndetse canke bakaje hagufunga.
Ijwi rya Amerika ryavugishije umuyobozi w'umujyi wa Uvira wungirije Kifala Kikikapenda atubwira yuko twongera kumuvugisha nyuma y'amasaha 3 kuko ari mu nama y'umutekano twongeye kumuvugisha ntiyafata telefone ariko bamwe muri aba barundi barishimira ibiganiro bagiranye n'uyu muyobozi w'umujyi wa Uvira wungirije kuko ari byo yabijeje.
Bo yatwemere ko aje dufasha kugira ngo bikunde turonke impapuro zisabwa ama turonke na stati kugira ngo bikunde dukorere ku mugaragaro kugira ngo natwe bikunde tumenyane nkuko turi dukorera ngaha mu gihe mu gisagara cha Uvira twavuye mu mihinga itandukanye kugira ngo bikunde dukore dutubuje turi hamwe nimba rugize ingorane amenyaho yitura
saha muri Uvira ho nyine bamwe mu barundi bahotegwa n'inzego zishinzwe umutekano zibita kuba bagwanye ndetse no kuba muri Kongo mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko ahubwo no mu kibaya cya Rusizi ndetse no muri territoire ya Fizi abarundi bakorera nabo bagenda bahotegwa rimwe na rimwe. Uvira Segabo ku bwaradijwe rya Amerika Uvira
akaba ni ngaduce dusozera makuru nibwo niyo twa twafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bashikire kuri micro mari 10 na Joy Diane ni ndahazwe ibiganiro n'amakuru vyino mugoro bavyashizwe hamwe na Dieudonné Cubahiro twese ku izina rya bagenzi bacu tubike abantu twifuriza kubandanya muranirwa mu byo muri mu byose naho utaha
tabara tabara wanu bawe tabara Rengera, 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 Vanuva.